ndundi culture amakuru mu kirundi
Nolis nduwi mana
Mwiriwe mwebwe mwese mwese mukurikira ibigano byacu ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuri no mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize Abakozi bakora mu bisata bitandukanye mu makomine cyo kimwe no mu biro by'intari burunga bari dogerite bagimishahara yabo bamwe bavuga ko aheza amezi atandatu batayibonye hakaba nabandi bayironswa ariko bafise amakenga ko bashobora kuyakwa ibituma ni murano makuru ibutanyerera naho ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe mbumba rugo muri no minsi byatanguye kugabanuka ibishimwa n'abaguzi ariko bikidogerwa n'abarimyi twabateguriye n'iby'amasoko ntanga nguvu tuvuga hitangwa muyaga nkuba hamwe n'amazi mu ntara ya Bujumbura utuma abajwe bashikira niri na kaneza twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Dasubiye kubaramutsa abakozi bakora mu bisata bitandukanye mu ntara ya Burunga haba mu makomine canke mu ntara baridoga ko baheraniwe imishahara yabo bashigiriza ko aheza amezi atandatu badahembwe abo bagizwe cane cane n'abahoze arabahanuzi mu ntara bahora baronswe imishahara iva mu biro by'umukuru w'igihugu abandi nabo baronswe imishahara iva mu bushikiranganji bahoze bakukira bavise amakenga ko bazohava bayakwa hari n'abari barungizwe gukorera mu mazone atandukanye mu tunganywa y'intwaro ishasha ububahagaritswe bose basaba gutunganirizwa ni mu gihe umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahagize urugendo mu ntango zinondwi yabasabye kuba barabangira bihanganye kugira ngo bitunganywe neza ni inkuru tubaza Serge Sindayigaya akorera Burunga
bamwe mu bakozi bakora mu bisata bitandukanye mu ntara ya Burunga haba mu makomine canke mu ntara bavuga ko bamaze amezi arenga atandatu bataronswa agashahara kabo ivyo ngo ahanini biriko bibakubahoze ari abahanuzi mu ntara za kera bahembwa imishahara iva mu biro by'umukuru w'igihugu
imishahara yacu bashe bayikupa kuva abagubernere basubirijwe no kuvuga twamenye ukazi ukwezi kose abahanuzi ntibigere baduharizwa umushahara w'ukwindwi duhereka umushahara w'umukwezi kwa gatandatu aho gashahara tubona kumenya bari gukaduha n'iryo bateri bwadusubiritse kukwezi kwindwi murabona ko twebwe abahanuzi twahora duhembwa muri presidence aho rero kuva mu kwatatu babikupiye gushika n'ubu rero wari muri iyo systeme ntarasubira kuronka umushahara
abo bakozi bavuga ko hari n'abandi bahembwa ariko bagahembwa imishahara iva mu bushikiranganji bahoramo imbere yo kuronswa akazi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu aho nabo ngo bafise amakenga ko bazohava barihishwa ayo bamaze guhembwa
hari ha bakozi bamwe bariko barahembwa muri fonction publique ngo batari mu bikorwa bwa mbere bari barimwo mbega niba atangura kubahemba ubwo ntibazava baca bishyuza desalere and mapersi
amakenga kandi ari ku bakozi bari bahawe ubuzima mu zone atandukanye ariko hari ukaguhagarikwa mu kazi bari baronkejwe aho ngo bafise amakenga kuri kazoza kabo bakozi
n'abashefu bari bashizeho mu mazone bakabashiraho batagira matrikile kandi bajya buryo uko abasitantere babashizeho n'inama ya komine kabashiraho nibo bizerwa baba babona bafise cyane cyane mu makomine yabo no mazone yabo none haraje itegeko rivuga yuko bubangira none rusoro yabo ni iyihe mbega hategekanye iki kindi
kuri ivyo byose umushikiranganji wa mbere Nelson Ntawontuye abishura agira ati
ni mwihangane muri ku kazi kandi muri ko mukorera umugabo leta na kera byarashika bakavuga ngo kimire ngo yatevye ubuntu kubera byoroshe nta makimira horaba ubu nta yahaki ugiye ku kazi mu kwezi ko mu mezi abiri wa wamaze kuronka amahera ni murindire ni kubera iyi reforme tuzoheza ico kibazo c'iwanyu cyo guhembwa turakizi kandi aho twaciye hose barakitubajije tuzota turaba uko tugitunganya kugira namwe mushobore gusahiriza imiryango nico kimwe n'ibya transfer navyo nyene cyabihujije n'ico vuba kizofata umurongo aba bakoze nabo batararonka matrikile baronse akazi intumbero itaratangwa aba mubura ni murindire mu ntara n'itwuzuriza tuzoca tubona neza babura mugabo tubiriko ico kibazo kirazwe
Ivyo bibazo byose bikaba byashikirijwe mu nama umushikiranganji wa mbere Nelson Ntawontuye yagirishije abarongoye ibisata bitandukanye mu makomine no mu ntara ya Burunga ari mu ntango zindwi ku mugomo mukuru w'intara nyene ya Burunga Serge Sindayigaya Radio Nundikituyo.
Serge Sindayigaya karitiye bukirasazi iri muri zone Kinama muri commune Ntahangwa ni mu ntara ya Bujumbura imaze iminsi mu bukene bw'amazi meza hindwi iri kwirahera baba bavuga ko abifuza amazi meza bayagura amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu mafaranga y'amarundi aho ni kwibidi imwe ya maritiro 20 bashikiriza ko babwiwe ko byatumwe nuko nonekara ku muringoti wahuruza n'amazi muri ico gice abo banyagihugu bafise impungenge kwigurira na gindwara ziva kwisukurike ariko gusaba ubufasha Odiron Hejimana
kubwa makuru dukura muri karatiye bukirasazi zone Kinama mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura amazi yakamye mu mabombo kuva mu ntango zindwi turimwo abanyagihugu twavuganye bavuga ko makuru bafise ari ku muringoto jana ayo mazi muri iyo karatiye wamenywe n'ikimashine kiri mu bikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 9 Bujumbura bubanza
bizanye nuko batubwiye ko byavuye ko ikintu gizana amazi bari kwakora ibarabara sharamenetse indi byo bugira kwire atamazi gufisa byo
natwe twabonye kunyenye twabonye nyene amazi akama ko byo byavuye ku matwikyo ya amazi byo byaramenetse
kuva habaye ngorane ubu abanyagihugu baratama kugira baronka amazi bakavuga ko baronka ikidumo cha maritiro 20 ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'ihumbi bibiri mu mafaranga y'amarundi kuba yazana n'ikinga bayakuye mu yandi mazone
uyu muntu ari karagora ibido amafaranga ibihumbi bibiri cyangwa icyatanu
ayakuye hena
utoyakuri yo za rubirizi cyangwa za cara
mugira tamazi dufise urumva ku bucafu bica bwiyonge turayarondera kumutakura andi bakavomesha mu rubirizi uwo dutumye umutasivero ibidima n'igihumbi
Aba banyagihugu bavuga ko bibagora kugira isuku ibishobora gutuma haduka indwara zivuye ku isuku rike
hari ibintu bigoye nyine amazi menyereye gukoresha yo mu nzu bagugura ibido no kumunota gusubiheje umwoze mwana nimba wamwoza kabiruca umwoze arimwe kwa amazi abuze n'indwara zizo twandukira amazi amazi yacu dukoresha bisaba yuko dukoresha amazi amazi adahari umva tutatugwara ama infection amakorera
icyo abanyakinama basaba nuko leta yo kwiga ubundi bugika baronsa amazi nkuko yazana n'ikiduga mu kurindira ko muringo tuvuga usanugwa
icyo kugwa akwa kundi bahora bayazana mu modoka mu minsi heze ariko no bahora bayazana bakayaha abantu n'ubu bose bakabikora kuko abantu barabangamiwe uravye bino bihe turi mu kuntu bingenzi
ibora basari na basi nazijya modoka zora zizana amazi mu makati bakaduha na amazi na rimwe mu ndu cyangwa kabiri mu ndu kuba mu mengo byo dufasha kugira duturindire makayo amazi abone
twakuye kuri telefone Alexia Byarimana mustaneri wa commune Ntahangwa ahatwarirwa iyo zone Kinama aduhakanira ko icyo kibazo gushika yo manga tari bwa kimenyeshwe ariko agiye kuvugana nabaho kugira harabwe icyo kokogwa zone Kinama mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ikaba rimwe muri ico gisagara ikunze kwibonekezamo ingwara zivuye ku isoko rike cyane cyane ingwara ya kolera
Kurundi ruhande ariko tumenyesha abadukurikira kwishira hamwe rigidezo ritanga amazi nyene hamwe n'umuyaga nkubari humuriza imijyango iba muri quartier Rusizi muri zone Gatumba muri commune Ntahangwa nyene bari bamaze imisi mu ngorane zibura ry'umuyaga nkuba kuberiyo none karagicuma kiutanga ko bagiye gutunganizwa ubuyobozi bukuru bwa rigidezo busigura ko buri kuburakorana n'abanyagihugu kugira ngo ibintu bisubire mu buryo humviriza Jean Albert Manigomba ni warongoshira hamwe rigidezo
Ya transformatere iri kumuhora kuri niveau d'otation tasanzwe dukoresha iyo ifite niveau d'otation ya 15 kilovolt umuhoro utanzuje muri Kongo hanyuma nkuko babiza babene yubo ahantu n'ahantu n'umudugu tanashika kuko equipe yaragiyeyo kugira barabe nyene buturo mu kujya kibazo barabonye abene yubo nabonye ne yuko transformatere gwishikeyo umudugu arashaka kwitwara gwishikaneyo mugabo twarakoze inama n'abene gihugu baremeye ko bazoyi kemera abonye bayiteru badufashe bayiterure kuko umudugu arashaka kwishikanayo bwa barumvikanye yuko bazoyiterura bashikane aho bashoza kuyimanika turiko turakorana n'abene gihugu kibazo nibaza yuko mu gatumba kiratorisha urundo ujya muhora tufise umukambi wo kuhindura guko ni muhora ukoresha transformatire zisangije muhora uja muri Kongo buvira ni muhora twenga dukoresha imihora ya 10 kilovolt 6.6 na 30 mugabo ni 15 habo twaratomboye kugira tubone transformatire ya kandi byabanje kugorana wanagomba iyo tutayironka twabanza kwikomanda hanze kuko na transformatire sangu dukoresha naho hanira cabaye kibazo gatwa turonke niyo transformatire ihuye nujya muhora mugabo misi nujya tuzuhindura tugira umuhora wa 30 kilovolt kugira ngo kibazo kicegeza kudatora inyishu pane zibaye kajya mu gatumba ziratugora gujera cyane kubera ni niveau d'otation dukoresha wanagomba nange ndiyumve eske transformatire ya 15 kave ndayikura he diligence imana yaracanye ndahiga ndayibona muri stock ya niyo 60 turanayipima rusangira komeye rero ikibazo cyagiye gutora inyishu
radio indundi culture
Radio Inundi Culture turabandanya nano makuru y'ikiringo cyo kurihira ifumbire nishwagara bizokoreshwa mu irima y'impeshi uyu mwaka cyo heze kuri w'Imana cyongewe ko iminsi 6 mu gihugu cyose ingingo y'ubushikiranganje bujeje uburimyi biciye mu itangazo bwashize habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abarimyi bemerewe kuriha gushika kwa 30 turimo hamwe nuko hemerewe kuriha wowe se yaheruka kumenyekanisha uburinganire bw'indima sabiri ifumbire kandi ko hariho amafaranga yose asabwa kuri iyo fumbire no kuvuga ayibanze bita avance mu gifaransa hamwe na yabasigaye ibyo bita sorte ubushikiranganje buvuga ko atakirengo kizosubira kongegwa bugahamagarira abajejwe intwaro n'uburimye mu ntara guhimiriza abarimye kugira ngo bitabire kuriha ayo mafaranga asabwa ibiciro kubitegwa bimwe bimwe mbumba rugo muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera muri no minsi biriko biragabanuka ibi birashimwa n'abaguzi bafatiye kukungena ibintu byari byifashe mu meza heze abo basaba kumwimbo woguma ugwira kugira ngo babandanye gusumira imijyango bitagoranye yamara hari nibindi bitarakoroka ibiciro kuberako byo babishogwa mu nzindi ntara abarimye bakorera muri ico gice c'uburaruko bavuga ko bakora bahomba inkuru tubaza Jean Nahimana akorera mu Kayanza Butanyerera
ugeze ku isoko ryo mu gisagara cya Kayanza muri kino gihe usanga ibintu byarahindutse kuko nk'ibiraya bita move muri kino gihe bigurwa amafaranga 1,300 mu gihe mu minsi heze byagurwa amafaranga ari hagati y'1,500 n'1,700 ivyitwa kijumbo bigurwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'1,200 mu gihe byahora bigurwa amafaranga 2,500 ku kiro ivyo bita utunyamurima bigurwa amafaranga 900 mu gihe byahora ku mafaranga 2,500 ku kiro ibitunguru vyera bigurwa amafaranga 2,500 mu gihe byahora ku mafaranga 4,000 ibitukura navyo bigurwa amafaranga 3,500 byahora ku mafaranga 6,600 ku kiro ibiharage bita umuvango bigurwa amafaranga 2,300 mu gihe byahora ku mafaranga 2,500 ku kiro ivyo bita kenure navyo byavuye ku mafaranga 2,208 bija ku mafaranga 2,206 amavuta y'amamesa yavuye ku mafaranga 11,000 aja ku mafaranga 2,500 ku kiro ariko umuceri wari wose ibiciro bisa n'ibitahindutse kuko biri hagati y'amafaranga 5,500 n'7,000 bivanye n'ubwoko bwawo ibitoke navyo nyene biguma bizimbye kuko icitwa gito igiciro cyacu kitari munsi y'10,000 mu gihe hari n'ibitoke ibiciro bigeze ku mafaranga ari hagati y'5,500 n'6,600 abadandaza bavyo bagasigura ko ari ukubera bijanwa mu zindi ntara nko mu gisagara cha Bujumbura kuri ivyo abaguzi bavuga ko bashima iryo gabanuka ry'ibiciro kuko biborohera gusuma bakifuza ko mwimbo wabandanya wiyongera kugira bashobore kubandanya bagaburira imiryango yabo bitagoranye ni mu gihe abarimyi bo batavyishimiye kuko bavuga ko nyabona bakora bahomba muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Umujyango utabana imbabare kwahuje mu Burundi na uvuga kute w'impungenge niyongerekana gibiza n'isibe riboneka mu gihugu rigatuma abantu baba mu ngorane mu myaka ya none uwo mujyango ufatira ku byabaye mu mwaka uheze w'2025 ugatangaza ko ikigiye kwitwaririkwa ari ukwigisha abantu kwitegurira ibiza bitaraba umuyobozi ajije gutanga amakuru muri uwo mujyango Etienne Ndikuriyo asanga ibyo bizofasha kugabanya inkurikizi z'ibyo biza
Mwaka w'2025 waranzwe n'ibiza haraboneka impunzi zaje ziva mu gihugu cha Congo ibyo biza ni nk'ibi bya mpox biharabye inkende nka korera twarakoze uko dushoboye kose kugira ngo cane cane ahantu hatagira amazi tutange amazi amazi twatanzwe hararenga amaritiro miliyoni 21 kandi tuzobandanya tubikora kuko nk'ibyo by'abanye Congo baje bahungira mu gihugu cacu hariho ibintu bitari bike bigikenewe gukogwa twebwe rero tuzotanga agacumu kumwe ariho rero ivyo bita action anticipatoire dukeneye gushira imbere muri kino gihe kugira ngo turabe ingene twokora kugira dufashe kwitegura abantu ibiza bitarashika niho boheza bakamenya ingene ivyo biza bishitse bo kwigenza turifuza mu muryango utabana imbabare kuba ruje yuko ico twita mu gifaransa culture du risque kibi kintu abantu bose bagenderako ukamenya uti ngiziki i inkurikizi ni iyi nina cigiti sintera ikindi hari ico nononye nina fataje acu pamejeje kunywesha amazi nkarita hari ho hose hari ikintu nononye tugaheza tukamenya barundi ngene twogerageza kumenye mbega hashikiki kubera iki gerageza gushiraho ibikogwa imbere yuko ibyo biza bishika bimaze gushika umuntu akamenya ingene ashobora kwifata kugira ngo nkurikize intizibe nyinshi byo biza bimaze gushika
mu bijanye n'inkino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi rivuga ko rigiye kunagura inkino z'abakiri bato no kuvuga urwaruka rw'abatarenze imyaka 15 gutyo ategurwa abakinnyi bazoja baraja mu migwi nserukira gihugu hongere hatunganywe mu buryo kijambere ibibuga bibera ku inkino mu ntara zitandukanye ibi byatangajwe kuri uyu wa gatandatu n'umukuru w'iryo shyirahamwe hari nyuma y'amatora ya mwongi ingo cyo kurirongora gushika mu myaka 4 imbere Alexandre Muyenge yamenyesha ko mu migambi yihutigwa harimo kongereza uburusho n'ubushimwe kubatsinda gusumba abandi hamwe n'inyigisho umviriza Alexandre Muyenge
ubwo ushiramo synthetique rusosumo kugasaka n'aya bisanzwe technique mu ngagara
na synthetique azoca akwirikira cyankuzo muranja na bubanza
azobaho kandi amaformation ari banemereza muri arbitrage muri bonne gouvernance muri administration kuko bubwira aho kinira ugere n'urwaruka rukina ruterubura ababigi bakuze ngobandanya amahiganwa arayo mu gihugu arayo hanze kandi tongereza n'uburusho twari dusanzwe dutanga biyatwita amabwi haba ku maclub haba ku madistrict sportif reka n'ubushimwe buhabwa abatsinze nabwo nyene tugiye kubongereza tugiye kwitaho gusumba ariko cyane cyane dusabye ubushyiranganji mu byo bugenjwe harimo inkino gushyigikira ekipe nasiyonali kuko ekipe nasiyonali ni kirori cy'igihugu tubandanye turondera abakinnyi bamwe twita lebi nasiyono hanyuma na staff technique tugume twinagura ijemo abahinga bashoboye nk'uko biri ubu
aho tuzoba twihenze muradukebura ati mwibuke rya genekerezo rya 2024 kwezi kwa mbere hari ibyo wari wavuze tubona bitaraja mu ngiro ibinyanyure turabe yuko tuze twemeye twobishikako
Alexandre Muyenge umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ni naha duciye turangiriza no makuru mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimye n'abagenzanje bayegeranije hamwe nari na Kaneza yari kwatuma amajwi abashikira twese tubipfurije kugira ijoro ryiza abafise imanza muzisozere neza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu birabandanya
Nolis Nduwimana